Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe bivanye naho mudukurikira muherereye turi ku munsi wa gatanu yenekerezo rya 2022 Kigarama umwaka w'2023 amakuru twabateguriye uno munsi aza kuba agizwe n'ibice bikuru bikurikira hari biziga bibiri by'abagabo byatowe kuri uyu wa kane makomine abiri atandukanye intara ya Ngozi abantu batanu bikekwa muri ubwo bwicanyi bakaba bari mu minwe inyamiramabi kugira ngo hakogwe amatohoza twabibateguriye muri ano makuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarayemeje ko agatera kazi na muntu mu gihugu kubahirijwe bikwiye ngo kubera umuri bisugw'amahoro rumaze igihe ruzunguruka mu gihugu atankomanzi mu ishyirahamwe akate rikurikirana iby'agatera kazi na muntu babona yuko iyo mvuga ariyo gushinyaguriza abarundi birigwa barakoregwa amabi atacamira mu gisata cy'ubutunzi iteko ryo kwerekana amatungo imbere yo kuja mu mabanga n'igihe cyo kuyavamwo ngo biri mu mpapuro gusa mu ishyirahamwe parse mu kiganiro ryatanze ku runo wa gatanu rivuga ko ibyo kurwanya igiturire mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi mu gihe cyose abategetsi batazoshira mu ngiro ibyo bemereye abanyagihugu bakerekana aya matungo yabo kaze mu mwanya nido nido ryano makuru twabateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa duhera no makuru mu bijanye n'umutekano muke hari kiziga cy'umuntu catowe kuri uyu wa gatanu muri quartier Kigobe mu bumanuko bw'ibitaro by'abasirikare muri komine Ntahangwa iri Bujumbura ku mutaga kuri uno wa gatanu amakuru ava muri bamwe mu bapolisi bashitse ahatowe ico kiziga avuga yuko cari kimaze kononekara mbere abapolisi bakaba bahamagawe n'abanyagihugu baho mu micungararo ya Kigobe mu nkengera z'uruzi Ntahangwa bavuga yuko baba bamaze iminsi bumva ibintu bibanukira mu gipolisi bavuga ko amatohoza yamaze gutangura abanyagihugu ariko bakibaza yuko bari umuntu yiciwe ahandi ikiziga ciwe kiza gutabwa muri ico kibanza tukiri muri ico gisata cy'umutekano muke ibiziga bibiri navyo by'abantu b'abagabo byaratowe kuri uyu wa kane muri komine za Marangara na Kiremba zose ziri mu ntara ya Ngozi abantu batanu bikekwa ko aribo bishe umutama wo muri komine Marangara harimwo umugore wa nyakwigendera n'umuhungu wiwe bakaba bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza Olivia Gakima
ikiziga cya mbere ni cy'umutama yari azwi ku izina rya Yohani Rirabakana wo ku musozi Mutara zone Nyamugari na komine Marangara catowe kireremba mu ruzi Buyongwe rugabura amakomine ya Marangara na Nyamurenza inkuru zitangwa n'ababanyi b'uwo mutama zimenyesha ko yari asanzwe akora akazi k'ubwubatsi ngo bikaboneka ko uwo mutama mu kwicwa hoba hakoreshejwe umupanga n'ifuni mu gihe rero igipolisi caja kumuhana k'uwo yagandaguwe ngo caciye gifata umugore wiwe n'umuhungu wiwe hamwe n'abandi bagabo batatu cahasanze ku mvo z'amatohoza n'ababanyi bakibaza ko urupfu rw'uwo mutama rwaturutse ku njyane z'amatongo ikindi kiziga catowe ahitwa Masanganzira ni muri komine Kiremba ni ntara ya Ngozi nyene kikaba cari c'umugabo w'imyaka hafi 35 yahora akora akazi kabamwe bita abahangayishi ico naco ngo cari mu kimanga catewe n'amazi y'imvura ariko bikavugwa ko ataramenyekana icateye urupfu rw'uwo muntu ngo hakaba hariko hakogwa amatohoza uwo mugabo ngo akaba yari yamuka muri komine Gashoho ni ntara ya Muyinga
arakenuye Olivier Gakima tubandanirize twabategure mu gisata cy'ateka kati na muntu bamwe mu basirikare bavuye mu gihugu cha Congo banse kugwanya umuhari M23 hoba hari abakuwe mu ikambi ya Cibitoki kugeza ubu akabatawuzi aho bajanywe kuva kuwa gatandatu heze basirikare bagenzi babo basaba rongo gisirikare kubabwira ahajanywe bagenzi babo kuko bafite amakenga ku mutekano wabo Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa n'abasirikare mu ikambi ya Cibitoke avuga ko abo basirikare bari bahafungiwe bavuye muri Kivu mu buraruko barokotse mu ntambara zahitanye abasirikare batari bake abandi bagakomereka bahanganye n'umuhari M23 baciye banka gusubira kuja kurwana. Urugendo rwa General Prime Niyongabo mu ikambi ya Cibitoke rwaje nk'urupfu kuri bo, yabanje gushwanira abatwara ikambi ko badapfunze bikwiye abo basirikare mbere abitegereje atangura kubagiriza ko banse kuja kurwanya umuhari M23 kubera ubwo ko bwabo ngo banse kuja kugwanya abatutsi bene wabo. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko yapfuye kubakura ikirenge bambuga imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi bari bahawe, baca basigarana utubutura n'udupira duto duto, baca abugaranirwa mu byumba bitatu bashirako n'amagufuri mashasha. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko kuwa gatandatu uheze kwigenekezo rya 16 Kigarama inyuma y'isaha zitatu z'ijoro haje abasirikare bavuye muri Battalion Police Militaire bazanaye n'abandi bantu bambaye imyambaro ya gisivile, bivugwa ko bari bakoze iperereza baca basohora abo basirikare aho bari bafungiwe uko ari 28 barabajana atagahuzu bambaye kandi bapfunzwe ibitambara mu maso. Kugeza ubu baba basirikare bari Bujumbura canke mu zindi ntara ntawe uratanga iyambu ry'abo basirikare bajanywe. Bamwe mu basirikare mu ikambi ya Cibitoke bafite amakenga ku mutekano w'abo basirikare basaba umukuru w'ibiro bya gisirikare General Prime Niyongabo kumenyesha imiryango yabo iyo bajanywe. Basaba kandi umurwi CNDH wagateye akazi na muntu gukurikiranira hafi by'abo basirikare n'ubu atawuzi iyo bajanywe. Tubamenyeshe n'ubu ko hariko haregeranywa abasirikare mu makambi n'intara za gisirikare bita amadivizi zitandukanye bategurwa kurungikwa mu ntara ya Kivu mu buraruko kuja kongereza abandi basirikare bariyo guhangana n'umuhari M23. Uruganda rwa Hadi Nzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone General Prime Niyongabo arongoye igisirikare ngo atange umuco kuho baharajanywe abo basirikare, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Ngo biriko birakoregwa abasirikare rero mu iterabwoba kugira ngo ntihagire uwundi musirikare yo kwihenda ngo yange kuja mu vy'ubutegetsi bw'u Burundi bushaka. Bizigurwa n'ishirahamwe Rukristu akate gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Jean Claude Niburumunsi arongoye igisata cy'amategeko asaba umugwi CNDH kwihutira kwishikira afungiwe abasirikare kugira ngo bakore icy'amategeko abarekurira Jean Claude Niburumunsi.
Kutubahiriza gato y'akazi na muntu nibyo byamye biranga ategetsi bwa CNDD-FDD kuva bugishika. Biriko bisigira abasirikare rero twebwe ntibidutangaza na gato kuko nibyo byashikiye abarundi benshi babonwa yuko umenga ntibashikikiye ubutegetsi. Iki gipolisi cya gisirikare n'ibi biro bijejwe ibyigendereza mu gisirikare nyine ni ibintu byamye bikoreshwa n'ubutegetsi mu guhohotera cyane cyane abasirikare kamere n'abasivile bakekwa yuko batoba bashigikiye ubutegetsi. Ibi biriko birakorerwa rero aba basirikare kumbure bariko babikorerwa kugira ngo ntihagire n'ubundi musirikare wacutse agatima ko kwerekana yuko atoja mu rugamba adatahura. Iterabwoba rero baba ariko barashyira no ku bandi, kandi twe tuvuga yuko ibi biriko birakorerwa abasirikare ari ibintu twovuga yuko ari hohoterwa rya kiremwa muntu nk'uko bisanzwe bisigurwa neza mu masezerano mpuzamakungu agwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Convention contre la torture, eka mbere bikaba byarashyizwe no mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi. Ni ukuvuga yuko abariko barabikora ari abatuma kubikora bategeka ngo abantu babikore canke ababikora nyene bateza gukurikirana n'ubutungane ngabo rero nk'aha kubera tuzi ubutungane bw'u Burundi uko bumeze aha ntawo kwimbira kuno munsi cyanke ejo hari umushikirizamanza azohava yugurura igidosiye cyanke ngo agende narabe ibiriko birakorerwa aho hantu. Turazi yuko ubutungane buri mu kwaha k'ubutegetsi, ubutegetsi nabwo akaba aribwo buriko burakora ibyo nyene biriko birakugwa. Twe muri akati Burundi tugashaka gusaba umugwi witwa ko wigenga w'igihugu rero agateye akazi na muntu wamuvuga yuko wigenga koko nubyerekane ugende ahantu abo bantu bapfungiwe wishikireho urabe ibiriko biravugwa ko biri mu kuri bagasanga biri mu kuri bahave nkuko amategeko ibare kurira tange raporo ayo bitware bitwarira abo bantu ariko barabikora ubutungane turabe yuko ubwo te babukikubita gashibuka bikora abarundi bazomenya yuko bafise umugwi wigenga uraba kwagateka kazina kabo kubahirijwe ari uko uwo mugwi ukora ibiboneka bigaragara
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahiwe yemeza agateka kazi na muntu kubahirijwe mu gihugu ngo nikimenyamenya ngo umuri kw'amahoro rumaze ukwezi n'igice rutembera igihugu cyose atankomanzi Evariste Ndayishimiye akaba yarushikirije kuri no wa kane hari gihe yari yaramutse hasozegwa ibikorwa by'ubwo rumuri bikaba byahuriranye n'isabukuru rigira 25 gihimbazwa ry'amasezerano n'agateka kazi na muntu umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro Evariste Ndayishimiye
twebwe turemera ko atanumwe ayobewe ko atubahirizwa agateka kazi na muntu harangwa n'abitwaza igikenye bagasinzika za ubuzima bwa benegihugu atacamira ugasanga ingendo yakaruta kandi kakamira ariyo yiganje eka n'ururumuri rw'amahoro rumaze ikiringo cy'ukwezi n'igice ruzunguruka igihugu cyose ruhimiriza ibikorwa by'iterambere ntirwoshoboka ahatagira amahoro ngo hubahirizwe agateka kazi na muntu
ibyashyikirijwe n'umukuru w'igihugu rero ngo byerekana ko asuzugura ibijyanye n'agateka kazi na muntu onti yari kuvuga ko agateka kazi na muntu kifashe neza mu gihe abarundi sinzi bari mu buhungiro no mu gihe kandi amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki adasiba gusohora ivyegeranyo vyerekana amabi akogwa mu gihugu akoregwa abarundi sinzi tagamatwi atitagateretse n'umuhuza bikogwa mu ishyirahamwe akate Burundi
ijambo riza ryerekana kandi ko abategetsi b'u Burundi basuzugura bafata minenegwe vyerekeye agateka kazi na muntu mu gihe u Burundi buri mu bihugu bice cyane ku isi biko bigirwa ko isuzumwa kuvyerekeye kubahiriza agateka kazi na muntu rwego kwa ONU mbere ubwo rwego rukabagwara ntiwe gushika mu gihugu no kugira imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi ijambo kandi riza rikora mu nkovu abarundi ndiri bari mu buhungiro kubera agateka kabo kahungabanijwe n'abari mu butegetsi ijambo rije amashyirahamwe yigenga ibimenyesha makuru byaratujijwe bigava mu gihugu kubera akazi basanzwe bakora ni jambo rije hata siba gusabwa yuko mumenyesha makuru Friyane yangabiye yagirije icyaha kiremereye cyo guhungabanya umutekano w'igihugu kubera akazi kiwe ngo arekugwe agacigwa igihano kiremereye jambo rije mu gihe tubona kutihanganira kwa politike gukogwa n'abari mu ntwaro bari mu mbonera kure bari mu nzego z'iperereza bari mu nzego z'umutekano ku bantu bose bikekwa ko yuko batavuga rumwe na leta ibi rero bikaza byerekana yuko atashaka na rikeya yuko baheza agateka kazi na muntu rihari
yamenyeshejwe abarundi bakorewe ibyaha biriko bitohozwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ko bashobora gukurikirana ubwabo ibikorwa by'iyo sentare mu gihe babyifuza bikorwa gute hariho fishi yuzuzwa iyo nayo yuzuzwa n'uba yasabye gukurikirana ubw'ibikorwa by'iyo sentare ariko abanza guhabwa inyigisho zinonosoye kugira ngo ashobore kuzuza neza iyo fishi izo nyigisho zitangwa n'abakozi b'iyo sentare sentare izoheza yo nyene yihitiremwo abizoha uburenganzira bwo gukurikirana ibikorwa byayo iyo fishi iri ku rubuga rw'ubuhinga gurukana bumenyi page web rw'urubanza rw'uwitwa Abd al-Rahman page web Afed Abd al-Rahman mu gifaransa Amashyirahamwe CPI na SOS Torture Burundi niyo yahinduye iyo fishi mu rurimi rw'ikirundi azonafasha ababyifuza kubera iki ingene iyo fishi yuzuzwa n'ingene irungikwa mu gisata cya sentare mpanabyaha mpuzamakungu cyabigenewe
turabandanya makuru twabategure mu gisata cy'ubutunzi iteko ryo kwerekana amatungo imbere yo kuja mabanga n'igihe cyo kuyavamwo n'igihe bahirijwe na gato mu gihugu ivyo bigwa n'ishira hamwe parse migishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere lirama mu kiganiro urongo iryo shira hamwe Faustin Ndikumana yahamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu yamenyesheje ko igiturire kitazokwigera kiranduranwa n'imizi mu gihe cyose abategetsi batazoshira mu ngiro ibyo bemeye bakerekana aya matungo yabo Faustin Ndikumana
ni kintu gihambaye cyane muri symbole mu kimenyetso cyo kwerekana yuko ujezwa mwanga wese amagariwe gusonda na matungo y'igihugu bica bigaya na bya bindi bavuga bati ari smile seat n'ibyo abantu bari bari kubaratunga umurengera mu gihugu atama ko bari kubarariha ifite ama blanche ma ugasanga abantu bari kubara baraza n'imitahe bakoresha ibintu taburiye bivuye ibyo rero nibyo bikubera ati iki gihugu cy'uburundi natwe rero muri parseme ngene ugushagwa ngiturire ko vugwa cyane ico gikorwa kitariko kiraranguka iri nibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro bararahiye kwaritoye bose baragira kubyubahiriza amategeko ajya muka ko nayo rijya tekorwa ngiturire kitwokumva rero ingene kuba tuba mu giturire 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 mutwe turagiha tuko turagihasha ibintu bimwe biri mu ngingo y'amategeko bitariko birakurikiza ubwambere hoho ibyiza shingiro barabigarukako ubutegeko rwanyu giturire barabigarukako ubwi ukarana bateje ko yose ari hamwe kuva ku mukuru w'igihugu ibyegera abatwari n'amashinga amateka n'amateka abashikira nganji abadiregiteri mashi amadiregiteri jenero ma minisitere abayobozi abayobozi b'amashyirahamwe y'ibigega ba mustanteri banda bari bose batwara ayo mashyirahamwe akomakomeye nk'izo za regine izo za sosiyete bari bose bagiye bavuga bati reka zibe n'ikintu gikomeye kugira babashire mu muco wo kuba amatungo y'igihugu none iyo ngingo itariko irajya mu ngiro ko gushaka urwanya igiturire kuba kuhagaze hehe icyo kitaraba ibyo urwanya igiturire nta n'isanzwe abifatiyeko
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe parse masaba kandi abo bategetsi gukora ibyo bemereye abanyagihugu baronka amabanga agasaba na sentare nayo inyuzwa gukurikirana neza iby'iryo tegeko yo kwerekana amatungo uko ryo kubahirizwa igashengeza abataryubahiriza n'ubunyene dutega amatwi Faustin Ndikumana
tujya kamuriro abo vyiga bose turabadondaguye bari ubutarabikora abikore kuneza igihugu kuneza izi ngwane turimwo kugira n'akaruka abandi abona yuko bategeza kubaha ngo rwaruka ariko bakurikira rubonere kwa karurero ibituma umuntu amuze mabanga ngo yiba kurondera ibyarondera none yatakontrole utabimwibukije akumagira nk'abandi none ibi bizobihagarika ryari igihugu kiba kiratubyara twese turorera kitagishobora kwinjiza n'ibyangombwa n'ibitoro bikatubonera kwinjiza mugabo uri guhuriza amategeko kugira tworuganiza ibintu n'abafasha bizere bikanka je n'uvume ngo ni ibintu bidasahuye ikintu na kinabaje ni uko na sentare nayo nahinyuzwa yategereza kubikurikirana igatanga raporo kandi igahamagara abantu kubikora nta kintu bivuga ko byose bica biza kuri ibyo by'ubutungane bwamaze kujya mu kwaha kwa leta kuko wa sentare nahinyuza icyo kimwe kintu ategereza gukurikirana kandi agatanga raporo urumva nayo nyine urumva nacyo ningo nacyo ibivuga ko ntabwo n'abantu b'abanyamahanga cyangwa baza bakubwira ibintu bishobora kujya mu ngiro bati none niba mushaka gufashwe imfashanyo kuba kakaza kutoravuga bijya bijyanye na bijya bijyanye na coup de code muzaho n'ibintu bifatanye kugira umuntu avuge bati wubahiriza amatungo y'igihugu baraba iyi declaration de bien no gukurikirana ibya smile seat bagaca barakuharo n'abakontrola ayo matungo ya leta imwe na mbere n'ibyo bintu bidahari rero ni mu mbariro ni ibintu binababaje kuko cyo biba ati none akaruhu kazofatirwa he
ni kuri iryo jwi rya Faustin Ndikumana duciye dusozera ko amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwahisemo radio inzamba agateka kawe naho butaha